Tumukurikiza Gerard. Twagi.
Evariste Ndikomanyanka
turi kwa gatatu genekerezo rya 23 kwezi kwindwi mwaka 2025 ikazi ni gwe wahisemo radio isanganiro humurano makuru mu kirundo gizwe n'inkuru nkuru zikurikira uburongozi bw'ikinyamakuru iwacu bumenyesha ko buzobandanya busaba ubutungane kumumenyesha makuru Jean Bigirimana bishikirizwa n'uburongo y'ico kinyamakuru inyuma y'imyaka 9 umumenyesha makuru agiye mazi mayongo nkuko vyagenze mu matora kwigenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatandatu uguheze mu matora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka umugambwe CNDD-FDD ugiye kwihariza intebe z'abakenguza amateka hongewe ko abatwa batatu inyuma y'amatora yabaye kuri uyu wa gatatu mu ntara zitanu zigize Burundi ihinguriro regirezo ngarikwiye kwikora ku bahinga kugira ngo barifashe gutunganya ibijanye no gutanga amazi bivugwa na Gaspar Kobako muhinga mu bijanye n'intunganyo y'ibisagara muravyumva muri ano makuru amajambo canke ivyiyumviro bibi ku bandi bihanahanwa no mu ruvyaro birashobora gushikana ku mabi y'ikivunga muravyumva muri bucana yandi imvugo yo kuruno wa gatatu na Francine ndiho kubgayo sangwe katse ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze murano makuru tugira duhere mu bijanye no kumenyesha makuru burongozi bw'ikinyamakuru iwacu bumenyesha ko buzobandanya busaba ubutungane ku mumenyesha makuru Jean Bigirimana ivyo bimenyeshwa n'uburongo y'ico kinyamakuru Leandre siku yavuga hibukwa kuri uyu wa gatatu imyaka 9 imaze umumenyesha makuru abuzwe irengero kuri no wa 22 mu kakaro Leandre siku yavuga amenyesha ko nabo naho ubutungane butaragira ico bivuze ko inyuma y'imyaka 9 mu kinyamakuru iwacu babandanya basaba ubutungane kuri Jean Bigirimana tumukurikire
aki imyaka 9 umenyesha makuru Yohani Bigirimana agiye tutazi irengero giwe no hari tariki 2022 mu kakaro 2016 nk'abarundi mugenzi w'ikirundi iyo umuntu nk'uwo agiye mu nzira nk'izo kumwibuka ni igikorwa tugezwe gukora tumusabira ikomana tumusabira hari hose yuko imwana yo muba hafi hama twibuka ibikorwa byiza byamuranze muri uyu mugabo wo kumenyesha makuru kuko yamumenyesha makuru yitanga gushika ubu nta kintu gishasha turamenyeshwa nk'uko twabivuze twarabashikirije imbere y'ubutungane ego kubera ntituzi wa mutwaye ntituzi yagiye baca bita mu gifaransa plainte contre X ego gushika rero turacyarindiriye icyo ubutungane buzotubwiye tuguma twishuza kandi tuzobana twishuza gushika kumbure turonke umuco abamenyesha makuru no batira kamo ko kudacikiye ubutungo bagira ubwoba kuko umuga wabo no umuga ubahesha icubahiro no umuga utuma umunyagihugu amenya uko igihugu kiko kiratwagwa eka n'abatwara bamenya ukuntu abanyagihugu babayeho nosaba ahubwo abamenyesha makuru ko babondanya bakomeza uwo muga yego bakubahiriza akaranga mutima k'umuga na kamere k'uwo muga
urero kabari Leandre Bukuru warongoye ikinyamakuru iwacu muri politiki abakenguza amateka uko ari babiri bo mu ntara ya Gitega batowe mu matora abakenguza amateka yo kuri uyu wa gatatu bose nabo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi abaje inama b'amakomine agize iyo ntara bangana amajana 275 bava mu mugambwe mu migambwe ya CNDD-FDD iprona na CNL bakaba aribo bitavye ayo matora icegera c'umukuru w'igihugu nuwahoze nuwahora ari cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga mateka iherutse kurangiza ikiringo bakaba bari mu batora n'inkuru tubaza Gerard Nibigira.
Abajenama ba makomine amajana 225 bo mu makomine 9 gize intara ya Gitega yagutse batowe mu migambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi iprona hamwe na CNL nibo bitavye ayo matora abo mu migambwe CNDD-FDD bari amajana 216 abo muri iprona barindwi nabo muri CNL babiri iyo migambwe 3 ikaba yaratanze intonde 2 z'abitoza mu kibanza c'abakenguza amateka urutonde rumwe rukaba ruba ruriko abitoza babiri bo mu bwoko bw'abatutsi urundi nago rukabako abitoza babiri nyene bo mu bwoko bw'abahutu n'amasandugu ajamwo amakarata y'itora yarabiri nyene rimwe rijamwo amajwi y'abahutu bari kuri izo ntonde z'abitoza n'iyindi ijamwo amajwi y'abatutsi bari kuri izo ntonde z'abitoza mu isandugu ry'amajwi y'abatutsi bitoje CNDD-FDD yaronse amajwi 221 ku 225 iprona yaronse ijwi rimwe ku majwi 225 CNL ijwi rimwe ku 225 ijwi rimwe ryabaye impfa gusa irindi ijwi rimwe naryo uwatoye ntaco yabivuze ko nayo mu isandugu ry'abahutu bitoje CNDD-FDD yaronse amajwi 223 ku 225 iprona yaronse ubusa ku 225 CNL yaronse ijwi rimwe ku majwi 225 ijwi rimwe ryabaye impfa gusa irindi ijwi rimwe naryo uwatoye ntaco yabivuze ko byumvikana yuko hari abajenama b'amakomine bo mugambwe iprona batoye CNDD-FDD icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yatowe mu bajenama ba komine Mwaro nuwahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga mateka mu nama nshinga mateka irangije ikiringo Abere Gashatsi nawe nyene wo mugambwe iprona yatowe mu komine Muramvya bakaba bari bitavye ayo matora y'abakenguza amateka b'intara ya Gitega yagutse amakomine 9 agize iyo ntara akaba ari Gitega Shombo Karusi Bugendana Gishubi Mwaro Muramvya Nyabihanga na Kiganda Igitega Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro
Jerare Nibigira tugushimira abakenguza amateka babiri bo mu mugambwe CNDD-FDD bagizwe n'umuhutu n'umututsi nibo batowe mu matora y'abakenguza amateka mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu yitabwiye n'imigambwe ine CNDD-FDD iprona CNL na APDR abatoye bose hamwe bagera ku 277 bavuye mu makomine 11 agize intara ya Bujumbura amatora akaba yatanguye isaha 12 z'agatondo arangira isaha 2 n'igice aho mu ndorerezi ba haboneka abo mwishira hamwe ku dipe byonyine Jean-Marie Mayonga aratubwira uko amatora yagenze
mu kigo ndangakaranga cy'abayisilamu muri Asiatique habereye amatora y'abakenguza amateka bo mu ntara ya Bujumbura ahakoraniye abaje inama b'amakomine 11 agize intara ya Bujumbura barutse gutogwa amatora yo kuwa gatanu ruheshi umwaka turimwo imigambwe ine niyo yari yaratanze abazokwitoza nayo akaba yari CNDD-FDD umugambwe Prona umugambwe CNL na APDR mwayo matora abarongoye ibiro bijejwe amatora mu ntara niho bari bakurikirana ico gikorwa abarorezi batanu ariko haboneka abo mwishira hamwe Codipe nayo inderetsi zategezwa kuba zitanu nazo nyene haboneka abo mugambwe CNDD-FDD inyuma y'igikorwa cyo gutora abahagarariye amatora bahavuye bugurura amasandugu batangura guharura amajwi uko imigambwe yarushanijwe aho mu batoye bangana 277 amajwi yose akaba yatabukanye umugambwe CNDD-FDD ku ruhande rw'uwo mu bwoko bw'abahutu aho yatowe kuri ayo majwi yose 277 ku ruhande rw'umututsi naho nawo nyene akaba yari umugambwe CNDD-FDD ari watahukanye amajwi yose 277 imigambwe yindi ariyo IPRONA CNL na APDR nta jwi na rimwe baronse vyagaragaye ko abakenguza amateka babiri umuhutu n'umututsi batoye mu ntara ya Bujumbura bose bavuye mu gambwe CNDD-FDD.
Jean-Marie Mayonga tugushimire eka no mu ntara ya Burunga mu gambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi niwe watsinze amatora y'abakenguza amateka yo kuri uyu wa gatatu ku majwi ijana ku ijana igihe cy'isaha 12 za gatondo zibura aberwa nayo matora bari bamaze gushika mu kibanza yabereyemwo ku ishure nshingiro rya Makamba ya gatatu riri muri komine Makamba ku mugwa mukuru w'iyo ntara igihe cy'isaha 12 izuzuye neza za gatondo niho amatora yatangura nayo igihe cy'isaha 2 zirenga gato akaba ariho igikorwa cyo guharura ibyavuye muri ayo matora carangira ku baje nama 176 bo mu makomine ndwi agize iyo ntara batoye abagera ku 174 bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD babiri nabo umwe muri IPRONA uwundi mu mugambwe CNL. Abakenguza amateka rero batorwa n'abagize inama n'inama z'amakomine intara imwimwe ukwayo bagatorwa mu ntonde z'imigambwe inani z'imigambwe canke bigenga hatorwa babiri ku ntara badasangiye ubwoko nk'uko bitegekanijwe nibwirizwa rigenga amatora mu bagize inama nkenguza amateka umugwi wigengujejwe amatora seni uraheza ukongerwa abatwa batatu ico bita coptation muri mugi gifaransa ikindi nuko nimiburiburi abagize ugwego ugwinama nkeguza amateka 30% baba arabakenyetsi isanganiro inami sumbi ngimba ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu butare n'agataka ishirahamwe Regideso ngo rirakwiye rero kwikora ku bahinga kugira ngo barifashe gutunganya ibijanye no gutanga amazi bivugwa na Gaspar Kobako umuhinga mu bijanye n'intunganyo y'ibisagara abivuga afatiye ku bukene bw'amazi bwibonekeza mu makaritiye amwamwe yegereye igisagara cha Bujumbura uwo muhinga akabona ko ishirahamwe Regideso Johana Karyo ababishoboye gushira imitahe mu gisata cy'amazi tumutegabiti
twebe tubiha insiguro nka zibiri bwa mbere hariho kutitaho utunganye neza ibijanye n'igisata cy'amazi murabona amazi anyobwa mu gisata cya Bujumbura ahanini aturuka mu kiyaga Tanganyika ni ukuvuga ko hari amazi bakoresha amamashini bakayaduza akaja mu bigega bihanamiye icyo gisagara hanyuma bakabona kuyanywa aho ni ku makaratiye ahanamiye igisagara cya Bujumbura kwa dufisi ngorane sokoronka amazi umunsi ku munsi kuko ari naho hahora hahera iminsi itatu canke ine tutarosa amazi kwa dusanga ni ngorane ico ni cambere cha kabiri ntibyumvikana kuva igisata Regideso gitunganya amazi toronka isoko imwe na kumwe bavuca umugani kunyone bati umwonga umwe wonza inyone hari ingorane yo gutunganya ico gisata cha amazi kubera kuko yarakwiye kuva mu masoko menshi no kuvuga aho nyene mu kiyaga hanyuma akava mu misozi kandi ayova mu misozi kwibaza ko byokoroha cyane kubera kuko ni amazi goshya mu ngomero hanyuma bakayatosora tuvuga bakayoyungurura maze abantu bakabona kuyakoresha mugabo ubwo n'ubuhombe no kuvuga yuko ico gisata cyatunganijwe neza no kubisubiramo bakabiha abahinga bakabikora neza kuba arufa na Omega mu gukora mu gisata nibyo bituma habura amazi bwa mbere ica kabiri biratuma haba bya biturira uzurabe ngene uri kororondera muhinga gukorera ikintu muri Regideso naha bari ku metera 200 arashaka kuboneka inyuma y'indwi zibiri no kuvuga ni bya bine bavuga mu kirundi bati ubwiza bw'inka no kubimwe kubera kuko atabonye wigereranya uko gutarondera abahinga rero uzusanga hari utundi tuntu twinyegeje inyuma y'ibyo hariho rero ingorane zibiri izo gutunganya planification mu rurimi rw'Ifaransa n'izo gutanga amazi disponibilisation du produit o cyo gituma ateza kuba ihiganwa mu masoko y'abahinga babishoboye kandi baza ko bari kandi baboneka
urero akabari Gaspar ko bako abantu babiri bo mu rugeyo muri zone ntamba mu ntara y'ubuvuzi ya Bubanza ubu nibo bagwariye mu bitaro vya commune Musigati abajejwe amagara y'abantu n'abarongoye intwaro bakavuka ku ngwara gushika ubu itaramenyekana iyariyo yateye mu rugeyo haraheze ukwezi kurenga ubu ngo iri kwiragabanuka bivuye ku mpanuro zitangwa mu manama yihimiriza ku banyagihugu bo muri ako karere muganga Joel Nebigirimana arongoye akarere k'ubuvuzi ka Bubanza agasigura ko ibipimo barungitse muri laboratoire Bujumbura bikibandanya kuko ngo bapima ibintu byinshi ibubanza n'inkuru tubaza Space Caritas kabanyana
muri kino gihe mu bitaro vya commune Imusigati hasigayeyo abagwayi babiri umugabo n'umugore wiwe nkuko abajejwe amagara y'abantu babitumenyesheje abajejwe amagara y'abantu n'abarongoye intwaro muri commune Bubanza bavuga ko ingwara n'ubu itaramenyekana yariyo yari yateye ku mutumba wa Rugeyo muri zone ntamba haraheze ukwezi kurenga ngo irikiragabanuka baravyo murindi yari yazananye irikira gabanuka ngo bivuye ku manuro n'amahemiriza akogwa kuri uwo mutumba no mu micungararo yaho muganga Joel Bigirimana arongoye intara y'ubuvuzi ya Bubanza avuga ko babandanya guhimiriza abo banyagihugu kubijanye n'isuku gukoresha amazi meza no kufungura inyama zapimwe neza muganga Joel Bigirimana kanavuga ko ibipimo barungitse ibujumbura kugira ngo bapime bamenye iyo ngwari yariyo batarabiheza kuko ngo bapima ibintu byinshi cyuwaje ndumukama umuhanuzi nshingwa bikogwa muri commune Bubanza avuga ko banahimiriza abo banyagihugu ko ubufashwe yo kwihutira kuja kwa muganga nayo abajejwe amagara y'ibitungwa ngo nitegeko ko bama babanza gupima inyama imbere yuko zidandazwa izo batanze itegeko ko zihambwa bagakurikirana ko byakozwe iyo ngwara itaramenyekana yariyo imaze ukwezi kurenga iteye mu Rugeyo muri zone ntamba mu mihana irenga ijana imaze guhitana abantu cumi batatu muri bo bakaba baguye kwa muganga nk'uko abajejwe amagara y'abantu babitumenyesheje Space Caritas kabanyana Bubanza hagiye isanganiro
Vugunde meshi amajambo utanga ibyumviro bibi kubandi bihanahanwa no mu muryango birashobora gushikana kumabi y'ikivunga biremezwa na Patrice Sabuguheba muhinga mu bijanye no gutsimbataza ikibano ciza agafatira kuri izo nyigisho abana bata bakurana kuri we ngo uko ivyabaye muri kahise bishikirizwa mu mvugo zibiba urwanko haba harimwo ukuzura kaboze abanyagihugu bo ku mutumba gashibuka muri commune Muhanga ya kera nabo barashimikira ko inyigisho nkizo abavyeyi baha abana canke ziva mu kibano iyo zishimikiye kugucanishamwe abantu bifatiye kuri kahise kabi bishobora gusubiza igihugu mwihumbi bucana andi imvugo na Francine ndiho kubgayo
abana bavyeyi twebwe ntidusangira imitima
je umwana we wanje akagenda neza
ku mutumba wagashibuka abanyagihugu baho berekana ingene hari inyigisho zifatiye kugwanko abavyeyi baha abana babo kenshi ngo bifatira ku bwoko ugasanga abantu bama mu kwikekana
hari abavyeyi usanga babwira abana babo nkajya bicaye bariko barayaga bahabwira ati utazi kibi kiva muri banaka ugahura rero nk'aba bavyeyi bariko barabwira abana abana nabo bagaca bakura bumva ati bajya abantu ntidusangiye ubwoko kandi bajya abantu ni babi cyangwa ugasanga nko mu kibano baravuze ati bajya abantu ni babi n'abarozi
nko mu bwo burere duherereyemo mu masite ugasanga nk'iyo habaye inshwane ugacusanga wa mugore wawe nimba wazanye umuhutu ugacusanga acatangura kuvuga ati ugira umuhoro ubwoko kuko ibyo byama byabayeho mu mamanza misi yose twama twatunganije mu bantu cyangwa ugasanga umututsi yazanye umuhutu agacavuga ati bwabundi zanduru zigira zibe kubera tudasangiye ubwoko.
Habonimana Metode, mukuru w'uyo mutumba Gashibuka usanzwe uri muri komine ya Muhanga ya kera, atubwira ko indiane zizokwamaho mu gihe hatobaho abahanuzi batuza bene izo mvugo.
Tamu uhanuzi abayemo nubundi indiane gushika mpaka isihe nuke zokwamaho. Mugabe ariko habayemo abantu bazo batanga inyigisho bakavuga ati mwe bene data twibagira kahise tegure kazoza ivyo vyo tabikaranduranwa n'imizi. Jewe ndi kundagisha n'amanama ndabwaga ati mwabantu mwe muravyo kungene inyane zabaye mu gihugu cy'u Burundi mugaca mubona n'itembe tugezeko. Mukaba muvuga ati twifuza gusubira mu zacu vy'amazuru mu bihagarike.
Muhinga mu bijanye no gutsimbataza ikibano ciza Patrice Sabuguheba avuga ko imvugo nkizo zisubiza muri kahise kababaza abandi zituma hagaruka indiane.
Nshatse kubitumbereza ku mugwi uyu canke uyundi uza kuvyumva kandi mba nshuro rubanza rw'inkaga ntatohoje kuko ico gihe ivyo nabonye narabonye mugabo nta no gutohoza ngo mvuge ngo ababi baraba cyasanga ndiko ndacuru banza rutabereye. Ariko rero muri mwene ivyo mukuyaga wabura umuvyeyi wabura umutegetsi wabura n'ubundi muntu wese wumvirizwa kuko ari abantu bafite ingabire no kumvirizwa naho bari mudandaza naho bari muki yibere mu kabare ugasanga arabivutse kandi bakabyumviriza. Iyo uvuze ikintu ukagishimikako kigaruka kubabaza abandi ari cyabaye muri kahise cyakubaye ku canke cyabaye ku bandi bavyita kuzura kabutse. Ingene bica vyonona rero imibano n'imigenderanire y'abantu ni wavuga ati ko ivyabaye hari ahantu kuri uriya mutumba vyagizwe n'abahutu bagize ibi canke vyagizwe n'abatutsi bashaka ibi baragira ibi baronona vyagizwe n'abaganwa bariko bashaka kugaruka ku butegetsi vyagizwe n'abanyabururi. Ico gihe uwo mugwi w'abantu uri kuravuga uwo uri kuracira urubanza ni ukuvuga uwo mugwi uri kurawudandaza.
Kubwiwe ngo harakwiye kuvaho inyigisho mbi zo guteranya cyane cyane kugwaruka. Sabuguheba akabona kandi ko abatware beza ari abakinga mabi bagize urunani rero rwo kwigisha ukuri ngo ntacyo buza ko ikibano gitekana.
Ino ngaha rero amakuru twato bateguriye avuga kuri no murango ati yarangirira ariko kuba dufatiye mu nzira tubibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize. Uburongozi bw'ikinyamakuru Iwacu bumenyesha ko buzobandanya busaba ubutungane ku mumenyeshamakuru Jean Bigirimana bishikirizwa n'uburongo ico kinyamakuru Leandre Sabuguheba inyuma y'imyaka 9 w'umumenyeshamakuru wagiye Mazi Mayongo. Nguko vyagenze mu matora yo kwigenekereza ya 5 kwezi kwa 6 uguheze uno mwaka mu matora yabaje nama b'amakomine n'abashinga amateka. Umugambwe SNDD ugiye kwihariza intebe z'abakenguza amateka hongi uko abatwa batatu inyuma y'amatora baye kuri uyu wa 3 mu ntara zitanu zigize u Burundi. Nayo ishirahamwe Regideso ritanga amatara n'amazi ritanga umuyaga nkuba n'amazi ngo rirakwiye kwikora ku bahinga kugira ngo barifashe gutunganya ibijanye no gutanga amazi akamuka Gaspard Kobako umuhinga mu bijanye n'intunganyo y'ibisagara. Nunga hamakuru twa twategurira cyarangirira shimire mu mwese mwateza biri shimire na Eric yafashe kugira ashobore kuvuga mu nyumve kuri micro mwari kumwe na Evariste Nzikubanya nka andi makuru n'ibindi biganiro birandanya kuri radio Isanganiro. Isa.